radio ijwi rya America ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Radio ijwi rya America ivugira ku murongo migufi ya metero 19 na metero 22 mu Burundi. Mu Rwanda turi kuri FM 104.3 ikaze mu makuru yo muri aka kanya. Muri kumwe na Geoffrey Mutagoma. Ingingo z'ingenzi z'aya makuru: abaturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge aho ni muri Congo, muri imwe mu mihana ya groupement ya Bijombo, baravuga ko abasirikare ba leta basahuye ibintu byabo uyu munsi.
Abari mu gatondo duhagaze hanze turangiza abasoda bafashe seza ari gutera kabaya babo hajya aho kugwana n'abarudayi barabasa barazamuka bajya mu muhana wo kwirambo by'abasama bararirasa barahapora baratahinga.
Uwo ni Pastor Ntezijyayo wo muri groupement ya Bijombo mu ntara ya Kivu y'Epfo avuga uko byagenze. Abaturage bo mu ntara zitandukanye z'u Burundi baravuga ko bafite impungenge ko inzara ishobora gutera, naho muri Somalia Al-Shabab yagabye igitero ku kigo kimwe cy'ingabo za leta. Aya makuru n'ayandi tubafitiye ni mu kanya gato. Amakuru tuhere kwavugwa hirya no hino ku isi. Muri Somalia abarwanyi ba Al-Shabab bagabye igitero kidasanzwe ku kigo cy'ingabo z'igihugu umunsi umwe nyuma yaho leta itangarije intsinzi ikomeye kuri uwo mutwe. Oriane Itangishaka.
Ababibonye hamwe n'abajejwe umutekano bavuga ko abagwanyi b'intagondwa z'abayisilamu baturikije bombe mu modoka yari hanze y'ikambi y'abasirikare iri ku birometero 60 mu bumanuko bw'umugwa mukuru Mogadishu baca barayinjiramwo. Al-Shabab yatangaje ko ariyo yakoze icyo gitero kidasanzwe kuri iyo kambi y'abasirikare. Ibyo bibaye inyuma y'umunsi umwe leta itangaje insinzi idasanzwe kuri abo bagwanyi ba jihad. Hari kandi ukutavuga rumwe hagati ya leta n'abagwanyi ku gitigiri cy'abantu bahitanywe n'icyo gitero cyakozwe kuri iyo kambi iri mu gisagara cya Hawaldli mu buraruko bwa Mogadishu. Ku iragiye igihugu umukuru w'abasirikare Odowa Yusuf Raje yatangaje ko hapfuye abasirikare 5 barimo intwaza ngabo. Komanda w'akagwi k'abagwanyi bakorera aho i Wahadli mu karere gaherereye hagati mu ntara ya Hirshabelle yavuze ko hishwe abasirikare 11 naho babagwanyi bomowe bagakugwa ku mugwa mukuru wa Mogadishu. Mu bindi bice by'igihugu Al-Shabab ibandanya gushinga imizi cyane cyane hagati mu gihugu no mu bumanuko bwacu.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Taiwan batangiye imishyikirano ku bucuruzi hagati y'ibihugu byombi. Nanone Oriane Itangishaka.
Uwo mugwi ugiye uyobowe na Terry McCartan, umuhanuzi w'umushikiranganji wa Amerika jejwe ubudandaji mu biro bijanye n'ubudandaji n'igihugu cy'Ubushinwa, bashitse i Taipei ku munsi wa 5 mu rugendo rw'iminsi 4 y'ibiganiro na Taiwan mu mugambi wiswe US-Taiwan 21st Century Trade Initiative. Uwo mugambi ugizwe n'ibisata 11 harimwo ukurwanya ruswa, uburimyi, uguhanahana ubumenyi bwa none, ibidukikije n'amategeko agenga ubuzi. Uwo mugambi hagati ya Amerika n'ibihugu vya Aziya wagiye mu ngiro mu kwezi kwa 6 k'umwaka uheze, inyuma yaho Amerika itunganije umugambi ugizwe n'amasezerano y'ubutunzi hagati yayo n'ibihugu 12 by'akarere kiba hari rya Pasifika. Ivyo birimo Australia, Ubuyapani, Nouvelle Zealand, Philippines, Korea y'Epfo, Thailand na Vietnam. Izinga rya Taiwan ryari ryatumiwe muri uwo mugambi kubera amakenga Amerika yagize yuko byari guhava bishavuza igihugu cy'Ubushinwa. Iryo zinga risanzwe ryari yonkoye ko ivyo biruko mu gihe leta y'Ubushinwa igifata iryo zinga ryamaze gutangaza ko ryigenga mu buryo bw'intwaro yaryo ya demokarasi kuva habaye intambara ya gisivile mu 1949 ko rikigize igice cy'igihugu cy'Ubushinwa.
Dushimire Oriane Itangishaka. Mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika bivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Muge no kuri wa3 radio yacu voa.com mukurikiye aya makuru uko turimo tuyabagezaho kuri Facebook, Twitter na Instagram. Muradusanga kuri @voaradio yacu. Mu kanya turajya mu makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afurika. Ere muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, ingabo z'igihugu FARDC n'umutwe witwara gisirikare witwa Twirwaneho barwaniye mu Bijombo mu ntara ya Kivu y'Epfo. Umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo uri Uvira yaduteguriye inkuru irambuye.
Kuri uyu wa kabiri muri bimwe mu bice bya grupo Mabizombo iri mu birometero 50 n'umujyi wa Uvira hazindukiye imigwano ikomeye hagati y'igisirikare cya Congo n'abagwanyi batwigwaneho bagizwe n'insorensore z'abanyamurenge. Shefu Wigina Gwizihigwa n'umuyobozi w'agateganyo wa grupo Mabizombo avugana n'ijwi rya Amerika ku murongo wa telefone yavuze yuko imyinshi mu mihana abereye umuyobozi yasahuwe n'abasirikare ba leta. Aya makuru y'imigwano ndetse n'iyi mihana yasahuwe yemezwa kandi na Pasteur Ntezijyayo wavuganye n'ijwi rya Amerika ari kwirango.
Abari mu gatondo duhagaze hanze turangiza abasota basanze seza ari irutira kabaye ababo hajya aho kugwana n'abarabasa barazamuka bajya mu muhanda wo kwirango by'abasama bararirasa barahapora baratahinga izo ndamenyera abantu neza bakuye nizo ndamenya twatwa kujyana n'abaturage mu tubanda bahungiye ngo bahaze bajya kwirango by'abatakuzi nabo barahapora barahahata baharasa n'inka icyo ndamenye nabo nuko namwe abantu nabo bari bahunze mu tubanda nabo bariko bakurikira mu tubande barahava bajya kwa shefu Rusamirwa ku murambi wa Nyagwango nabo barahapora ngo bahaze basa barakuka bajya kunyatira ngo ubu turatuvuga n'imodoka zavuga kunyatira ngo mu baturage.
Twavugishije umuvugizi wa FARDC muri aka karere Lieutenant Marc Elongo atubwira yuko nawe nta makuru ahagije aramenya kuri iyi migwano bitewe nuko aho imigwano iri kubera muri grupo Mabijombo nimero zawo za telefone zitari kunyuramo, ariko yadusezeranyije yuko namenya amakuru aza kuyatubwira. Gusa umuvugizi wungirije watwigwaneho Ngarukiye Felix avugana n'ijwi rya Amerika ari muri grupo Mabijombo yemeje yuko bazindutse mu migwano n'ingabo za FARDC.
Amakuru ni ukuri bateze abantu bacu bari berekeje za Gahuna buriya bagwa muri Ambushe bigwanaho kuko nta kundi bari kubigenza.
Intambara yabereye hehe?
Intambara yabereye hagati ya Umugeti na Kagogo bita Mukanyaga.
Mbese mubona byaturutse kuki intambara y'uyu munsi?
Intambara y'uyu munsi yaturutse ku bantu bacu nagusobanuriye bari bamwe batambuka bigendera mu Gahuna bahita bagwa muri Ambushe yabo bavuye ku Mugeti berekeza mu Bijombo buriya nta kundi twari abantu bacu bari kubigenza barabasana
kino site Buiza n'umwe mu bayobozi ba sosiyete sivile zo muri Uvira mu itangazo yasohoye kuri uyu wa kabiri yavuze yuko abantu baguye muri iyo migwano bataramenyekana, ariko abaturage muri za lokalite ya Mulamvya Mugeti ndetse na Kagugu bahunze iyo migwano. Andi makuru dukesha amashyirahamwe yigenga akorera muri teritwari ya Uvira avuga yuko intandaro y'iyo migwano yaturutse ku ifungwa rya bamwe mu baturage batanu bo mu Bijombo bafunzwe ku wa gatandatu na FARDC bashinjwa kuba bajya bagemurira ibifungwa kwa Colonel Makanika umuyobozi watwigwaneho. Iyi migwano yibutse muri Bijombo mu gihe mu Minembwe naho muri teritwari ya Fizi na igisirikare cya FARDC kimaze iminsi kirebana ingwe n'abagwanyi batwigwaneho. Mbedase Ngabo, ijwi rya Amerika, Uvira.
Muri isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Umuyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngiye ndi hano Kampala, Uganda.
Ngiye ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Tujya mu Burundi aho bamwe mu baturage bo mu ntara zitandukanye bavuga ko inzara ishobora gutera niba leta idahagurukiye ikibazo cy'ibiciro by'ibiribwa bidasiba kuzamuka. Inkuru yateguwe n'ijwi rya Amerika ifatanyije n'abanywanyi bayo mu Burundi, turegezweho na Desire Hatungimana i Kigali mu Rwanda.
Bamwe mu banyagihugu muri komine ya Musigati mu ntara ya Bubanza bavuganye n'isoko ryacu bavuga ko babangamiwe n'ubukene bw'ibifungurwa. Aba ni bamwe muri bo bavuga ko amapfa ashobora kubadukamwo.
Kwa tuku maduhishirino ni kufuga bana maduhishirire kwa kubera akamemero kare kwa tuku akura majana tano ubukageze ku 2000 agwa ni marae batukarukiye
komini ya mtuka nga nituwe beti kurari mbu abala wahishi kwa hishi kubu mbura ngabu onke mbambula chini
abandi bavuga n'isoko ryacu ni mu ntara ya Cibitoke aho bavuga ko muri kino gihe imiryango ifungura rimwe ku munsi kubera iduga ry'ibiciro ry'ibifungurwa ku masoko
Kiramio mbasika nga matete, ukise nga wana, utafuse bitanu, ni wosu mingere kari kruzio vimu. Ari esasi tababi heze, asajama, kuwera, idusuma Brazil.
Kwenye chano kumujango ni yuru mwuzi mwe vila gozi, yewe ndu umwe mwuzi. Ari kukumusu njibi humbi vitatu, ndu uyume, kandi na honyo ni kumaga. Jari humbi vitatu ni kakafu, ni kwa kuboka, gusa, ukukuta waki, agatunguru, nukwa gusu mwuzi hasawara kukungu.
Sinzo kila yukadia, unyaka mirongiri ndwe, wa munara Cibitoke kavuga ko, biteye umubabaro aravye ngene izo ntara zahora zimbuka cyane
hambere aho tukigira nga wari mahangana n'iyinzu iyi warakuye ahidunira y'ibiharage ibigori gakikinyuruka buri yoshira ariko ubu na uzori na igitari kandi weri cyo muzogenda wimbe
intandaro y'ubukene bw'ibifungurwa mu ntara zitari nke zo mu gihugu nihindagurika ry'ibihe ryagiye ribonekeza mu myaka iheze hamwe n'itituka ry'uburyohe bw'isi ndimwa nkuko aba barimyi babivuga
Nikuwa jinsi ino kubula iyo duifumbi za yofumbi ya tukaivu
Kwa gati karimizu wali kaka Zima te kwa karon hamu mihimbura Ibu nukia kwa chuma Urumba umurimi asaguma yifumbere te kuwera Yarimi agataka karimarima
Uramataru inara ya Cibitoke wewe Awana kwa taru ukene bugi mngimbu Kahame vizoza Ahamagari abanya gihugu kumenyuko batunganya umwimbu
Iyo ariko aravuga inzara ni kurama neza kuko urumva hari gihe abene gihugu yimbura bisagara bagahinda mu isomo Icyo twosaba abene gihugu nuko wowe se yimbuye atakwihutira kuja na mu isomo Acara ati none muri ayo mezi anzo ari ko rafungura gutsenzo gwa urumuryango
Nubwo umutegetsi avuga ko abanyagihugu basaba nyabona leta kwitwararika ibijanye n'ifumbire kugira barimye bashobore gutabira imirima vyongeye basaba kama kori yogabanuka kubifungurwa na cyane cyane muri kino gihe hari ubukene bwavyo
Tebatura makori mibaba kugira ngo n'umuntu yagiye kurangura twatse mutwe watudanaje neza kakori bari cyo kumuta cyenda randaza kwa tumye kuri rode poroga ku 190 turushikanye umutagisi varozana umuherezo w'ihumbi 10 urumva yuguye mu ijana urudanda duce kamajana ndwe naraso y'umwana nka yoro ukorera rya barabara guso kugara kubera ibicuro bituma biduka
Intara ya Cibitoke na Bubanza ziri muzigeze kubangamirwa n'inzara mu mwaka wa 2016 na 2017 kubera uruzuba rwatse cyane mu makomine ya Rugombo na Gihanga hamwe n'igice cya Bubanza abanyagihugu bamwe barahungiye mu gihugu kibanyi cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abandi nabo baritaba imana icyo gihe byabanye ngombwa ko amashyirahamwe atabara imbabare ahashika kugira inzara ntibandanye kwiha inkumbi
Kombo taxi yaki
taxi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafite byinshi bibatandukanye
Kombo taxi mwitegurirwa kandi mukayungaho na
La Benevolence Amora
mu biyaga bigari dusubiye mu Burundi mu ntara na makomine atandukanye y'igihugu tumaze igihe tubatangiriza inkuru ku bibazo by'ubukene bw'ibitabo by'abana umutegarugori witwa Inese Mbeshero Busa yasohoye igitabo cyitwa Kajumbo na Kombati kirimo imigani y'abana yaganiriye na mugenzi wacu Oriane Itangishaka amubwira uko yagize icyo gitekerezo cyo kwandika
Ines Mbeshero Busa urakoze cyane gufata akanya ko kuganira n'iradijwe rya Amerika turuka kumva igitabo gishasha ibintu bidasanzwe cyane igitabo gishasha cy'urwaruka c'abana uheruka gusohora cyiswe Kajumbu na Kumbati mbere na mbere icyumviro cavuye kugira ngo wandike icyo gitabo cyiswe Kajumbu na Kumbati
murakoze cyane kumva iryo jambo je suis très contente gushobora kubavugisha icyumviro cha Kajumbu e Kumbati chavuye cyane cyane ku buryo nari nsigaye mba mu Burundi naratashe naribarutse abana banje bari ko barakura nifuza kubagura ibitabo ariko ndiko ndabirondera nkabona nti binyorohera kubironka ndumuntu yakuze aronka igitabo muhira soma umwanya munini kandi ndazi ico vyazanye mu buzima bw'iwanje ingene ziranyongereye ubwenge niko rero gutangura kwibaza nti ndeza gusanzwe ko ndakwandika kubera iki wewe iyo bezwa uri turabona mu gihugu utotangura kuyikorera ko ukagerageza hanyuma Imana icanye ukaraba iyo bigushikana ahanini niho Kajumbu na Kumbati yavuye nagiye ndonko twiyumviro nandika nsubira ama mbonye umengo n'akantu gafise histoire ifishe igirora ndavuga nti reka ngerageze kugasohora ndabe ico vyotanga
nkuko bivuze inese mu gihugu hari kena cane ry'ibitabo vy'abana tukiraho nyene mubona biva kuki mbega abanditsi ni bake canke inkuru n'ibiyago vyerekeye abana ntibishika ku mutima w'abantu benshi kugira ngo bavyandike canke ni igiki gituma abantu batandika cane ku bintu bijanye n'abana bato bato
ano ikintu cy'ambere no banza kuvuga co bagitera ijyo kena ni peut-être kubona yuko mu gihugu wacu gusoma bidahabwa importance niniya nico cyari kibazo numva umengo ndakeneye gukorera ko mbega ni kubera ikabarundi tutiyanteresa ku bintu byanditswe amasubira inyuma mu kahise kacu nkabona yuko twari abantu bahana amajambo batwita ngo turi tradition uhana n'ubwo ngo ntitwakoresha ibyandiko gose ico rero ciye ngaruka mu gihugu cacu catumye umengo no kwandika ibintu tudakora twiyumvira tutiyumvira fasilima jewe ndibuka niga mu bicumi nkiri umwana yageze kubwira umubyeyi yarandetse ko nshaka kuba ikiva kandi nshaka kuba umwigisha ndabona ko andavye aratangara muga ndabona ko mu maso yiwe avuze ati ico kintu ntigishoboka yereka arambwira ngo ntabyo nshoboye muga yanyere kumengo ndiko nifuza ikintu kitabaho rero ngira ngo hariho n'urundi ruhande abarundi twibwira ko bidashoboka ko ikintu tutogikora turafise akantu ko kwisubiza hasi ngo ni iby'abazungu ni iby'abantu biyumvira nk'abazungu akantu k'agakonotasiyo negative jewe niko ngira ngo nagerageje gutsinda ndavuga nti bo jewe ndaje ko nasomye byinshi ndazi ko maze kwandika katari gake reka ngerageze ndagasohore n'ubundi sinzopfa menye ko karyoshe canke gazi ico kamaze kagakoreye ko ngo gasohoke kagaragare rero hanini abarundi turigaya abarundi tubona umengo n'ibintu tudashobora gushikira ahandi naho bikaba bitari peut-être mu muco wacu icerekeye gusoma canke kwandika ukamengo vyo tugura kuvyambara nshatse kubikurikirana
none muri ico ciwawe wahavuye uronka karyo canke uronka n'inkomezi nishaka giko kwandika ako gatabo canke ico gitabo hari mwiki ndani abana bosoma bakamenya iki iyo basomye Kajumbu na Kumbati
ano Kajumbu na Kumbati d'abord mfatiye kuri le projet en soi nashatse yuko ama generation y'ubu abana banje abana babatoye banje ariko baraza mu byo twakuriyemo batakibona jewe ndazi ko kera n'amakwanya gupfuru na kina nibi na kina na biriya iyo context yacu y'u Burundi umengo hari abatakishikira bari mu Burundi cyane bari hanze babanze gushobora kwishikira Kajumbu na Kumbati bari gushobora kuba charge na team y'Uburaya cyane ikindi mugabo je natoye abantu utu personnage tw'u Burundi utuntu twibutsa iby'iwacu ama mu ncamake igitabo ico cigisha umwana kinyigisha kwakira ico ari akakigendera la leçon a tire ni yuko umuntu wese ashobora kuba icari kandi agashika kuri byinshi canke akexcella igitabo kiri mu gifaransa ariko hashiramo inyibutsa mikeyi y'ikirundi n'imigani kugira ngo wa mwana abishikiriye yamenye ikirundi atakimenya yacumva neza atacumva aheza agenda ahamagare wa mubyeyi ati mbega ibi ni kuvuga iki ikazana ikiyago ikibutsa umubyeyi utuntu tumwe tumwe atari bwayagira umwana hama agashobora kutumuganirira ahanini nico novuga
none iyo uri kurabwira abana yuko ufite igitabo cyasohotse abana bato bato cyane cyane ubabwira ko harimo utugani utuhe kugira ngo bumve bashaka kugisoma.
Oh, imigani irimo hari umwana yasomye barampa agahetu kuko abiwanje bubu narabasomeye kabona batangaye bakambwira ati rero wariyumviriye igitabo uracandika mbona umengo baratangaye ko ivyo bintu bishoboka. Imigani umugani urimo uwo mwana wundi yavuze ayaguma asubiriramo mama wiwe ni umugani uvuga ngo wongorora wumvuna aho kamwe kashatse kugorora kandi kabona umengo ntikagororotse ntigasa neza ubundi akamubwira ati oya ni ukunkoze ni ukumeze ahubwo mfata ukundi abandi banshima ukundi.
None hari ibindi bitabo mu gihugu ubona byari bisanzwe bihari ibyo bike byari bisanzwe bihari byovyo wabona biri mwiki ibishobora kuboneka muri iki gihe byovyo biri mwiki mu gihugu.
Ndamaze kubona hano mu gihugu ndaje ibitabo narimaze kugurira abana lokalma nari maze kubona amabibiliya ubona arivyo bigwiriye ibikorerwa mu Burundi hariyo igitabo cya bibiliya y'abana hariho umuntu yamfashije gucapa muri kino gitabo canje yitwa Jimmy Gildas Dusabimana yari yarasohoye agatabo kavuga ku mauti ya kera y'Abarundi ku bikoresho bikomakomeye by'Abarundi bya kera ako gatabo kitwa Akiwacu ubundi sinovuga ngo nari maze kuja gutembera ndondera vyinshi ariko ndazi ko kuva gasohotse bariko baransaba yuko nogakora mu Kirundi ngo barakenera cane kuryigisha kw'abana mu Kirundi.
Igitabo cawe umuntu ashobora kukironka gute abari mu gihugu c'u Burundi canke abari hanze cane cane abarundi bipfuza kwigisha abana babo ikirundi imigani y'ikirundi bo kuronka gute?
Uno munsi ndiko ngerageza kugishira kuvyerekeye gushikira bo hanze uno munsi ndiko ndagerageza kugishira kuri Amazon ndashise le forma Amazon ahanini kiba gikoroganye mu Burundi n'ingene bazoheza bakagushikira mu kuriha ivyo baguze ico nico ngiye ko ndaregla hanyuma hano i Burundi gushika uno munsi umuntu arampamagara akambwira ko afete le temps yuko ndarisohora nkavuga ko biriko birasohoka sinaronse umwanya wo kuja kurondera amapande vante nasanze anguma y'abahenyine niyo abantu bagishaka ari benshi camba ndaadresa iyo demande ihari imbere yo kontakte n'amapande vante ejo uno munsi gushika uno munsi abantu barondera jewe.
Yego none bo kuronka hehe canke mu Burundi bo gusanga hehe?
Barashobora gusanga kw'ishirahamwe ryanje ryitwa Let's Shine rikorera muri Rohero canke bagakoresha nimero y'iwanje 257 721 222 144 71 222 244.
Yego urakoze cyane gose Ines Mbeshire Ubusa ku makuru duhaye ku gitabo gishasha muri bike cyane bihari mu gihugu cy'u Burundi cy'ugwaruka cy'abana. Turabashimiye ku kanya mufatiye kuganira n'Ijwi rya Amerika.
Ndabakengurukiye cyane nanje.
Oriane itanga ishaka mu kiganiro no mutegarugori Ines Mbeshire Ubusa wasohoye igitabo cyitwa Kajumbu na Kumbati gikubiyemo imigani y'abana.
Nzuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi rya Amerika mu biganiro byacu umuntu arese ukudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita shortwave ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,300 kilohertz 15,675 na kilohertz 17,370. kumusi wagatanda tu no kumusi wimana guhera isaha chumi na ziviri kuchikula chumi na ziviri nigichezo kumuhinga mo mutukumvira kuri kilo elsi humbi chumi na witanu ijana na milongu munani na kilo elsi humbi chumi na witatu ama jana tanda tu na milongu tatu mugihe kumusi wimana guhera isaha chumi na ziviri kushika isaha chumi na ziviri nigichezo kumuhinga mo mutukurikira na kuri kilo elsi humbi chumi na witanu ama jana na milongu tatu na kilo elsi humbi chumi na ilwi na majana tanu na milongu tatu Radio Ijwi rya Amerika, Radio yanyu.
Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika mukanya turaba tubasezeye ariko mbere yuko dusoza amakuru nagira ngo mbanze mbibutse ingingo z'ingenzi zari yagize muri Somalia abarwanyi ba Al-Shabab bagabye igitero kidasanzwe mu kigo cy'ingabo z'igihugu umunsi umwe nyuma yaho leta itangaje intsinzi ikomeye kuri uwo mutwe Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Taiwan batangiye imishyikirano ku bucuruzi hagati y'ibihugu byombi naho mu karere k'ibiyaga bigari mu Burundi bamwe mu baturage bo mu ntara zitandukanye baravuga ko inzara ishobora gutera niba leta idahagurukiye ikibazo cy'ibiciro by'ibiribwa gikomeje kuzamuka Na umu Republika Demokrasi ya Kongo, ingabo z'igihugu FARDC n'umutwe witwara gisirikare witwa Twirwaneho barwaniye mu bijombo mu ntara ya Kivu y'Epfo. Inshuti mwari muduteze amatwi ya makuru twabagezagaho kuri uyu mugoroba n'ahatu yasoreje, ndabashimiye mwe mwese mwari muyakurikiye, mbararikira gukomeza gukurikira ibiganiro by'Ijwi ry'Amerika birimo n'andi turi bubagezeho saa moya n'igice z'i Kigali n'i Bujumbura. Kuri mikro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma, amahoro n'amahirwe kuri mwese.
Ijwi rya Amerika ku bufatanye na Flash TV yo mu Rwanda izajya bageza ikiganiro bungabunga ubuzima ni ikiganiro kibakangurira kwita ku buzima n'imibereho yanyu ya buri munsi ni buri cyumweru saa 11 n'igice no kuwa kane saa 12 n'igice ku mugoroba kuri Flash TV mwakurikira icyo kiganiro ku mbuga zacu zitandukanye zirimo Facebook na YouTube kuri Radio yacu VOA turabaranditse
MP Records Dr. Man Production
Holy Seven Your Star Nasikiliza Sauti Amerika Tusikilize Sauti Amerika Yelewe Yelewe Nasikiliza Sauti Amerika Tusikilize Sauti Amerika
Taarifa ya habari ya ukweli
Yelewe Yelewe
Kipindi cha furaha manu moja na upendo Kipindi cha furaha manu moja na upendo
Dusangiri jambo ya huje benshi Muri sanga ya kose byinshi Agasaro kaburaga kabonekeye benshi
Kabonekeye benshi Ejo heza nayo yakoze byinshi Dususuruke na muzika yakoze byinshi Amerikana Iwanyu munara ejo heza nayo yakoze byinshi dusuruke na muzika